barahara mu ruganda nibacura
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi
rwa leta mu guteza imbere ico gisata Tega amatwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rwa radio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi Ikiganiro ni karahara mu ruganda ntibacura turabaramukije twongera tubashimira mwebwe mwese mudasiba kudukurikirana karahara mu ruganda ntibacura yo muri kuno kwezi kwa myandagaro umwaka w'2020 tugaruka kuri politike y'ukwegereza ibigo vya kaminuza abanyagihugu hijya no hino mu ntara z'igihugu mbega uwo mugambi wo kwimurira mu ntara zimwe zimwe ibigo vya kaminuza abanyagihugu bawakira gute igihugu koko kiriteguriye bibereye uwo mugambi uza waranatanguye abanyeshure bamaze kwimugwa mbega hoho babayeho gute inyishu y'ivyo bibazo ni muri kino kiganiro muri ko mushikirizwa na jewe Ines Gakiza ikiganiro nateguye mfadikanije na Patrick Mitabaro hamwe na Reverien Badikamwe twese hamwe tubahaye ikaze Kaminuza y'u Burundi yuguruwe mu mwaka w'1964 ico gihe yari kaminuza imwe gusa mu gihugu ifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura ari naho hari n'ibisata nka byose vyayo uretse ikigo ca Zege mu ntara ya Gitega kimaze imyaka myinshi kuva mu mwaka w'2019 hari n'ibindi bigo vyatanguye kugurugwa ibigo ariko abigisha ubwabo bavuga ko vyuguruwe gihuti batiteguye neza Patrick Mitabaro aratubwira ivyo mugambi wo kugurura hijya no hino mu gihugu ibigo vya kaminuza n'ibigo bimaze kugurugwa
Mu mwaka w'ishuri wa kaminuza w'2016 ushiri 2017 niho wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatangaza icese ko leta igiye kwegereza amakaminuza abanyagihugu kugira ugwaruka gorohegwe gukurikirana ivyigwa vya kaminuza mu ntara hagati ni muri iyo ntumbero havuye hashingwa ibigo vya campus ya Buhumuza mu ntara Cankuzo campus ya Nyamugerera imusigati mu ntara Bubanza mugara mu Rumonge Izo zikaba zaje ziyongera kuri campus ya Zege iri mu ntara ya Gitega. Iyo politiki ya leta y'u Burundi yo kugwiza ibigo vya kaminuza mu ntara yaje bukwi na bukwi kuko atavyigwa bitomoye bikozwe n'abahinga kubijanye n'ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi uburyo bw'amafaranga bisaba be n'ibitigiri by'abanyeshure bo kwakigwa muri ivyo bigo bagakurikirana inyigisho za kaminuza co kimwe n'abagenzi babo bari mu yandi makaminuza y'igihugu. Tubajije abarimu ba kaminuza y'u Burundi batumenyesha ko hari kibazo kigaragara cy'uburyo bw'amafaranga yagenewe kaminuza y'u Burundi abandanya kugabanywa naho mu ijambo ry'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yugurura hari kiriri mu mwaka w'ishure w'2016 ushiri 2017 yemereye abarongoye kaminuza ico gihe ko bazoronswa uburyo bukwiye bwo gukora Ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi rero bukorera ku mugambi w'iterambere rya kaminuza ushirwa mu ngiro ku mwaka plan d'action annuel mu gifaransa umugambi utegekanywa ariko nturonswe uburyo bukuye bwo gukora ni muri iyo migambi rero ibigo vya Nyamugerera na Buhumuza byavutse yaba uburyo butangwa na leta y'u Burundi yaba uburyo buva mu bafasha bwose buzisabisaba nk'uko barongoye ivyo bigo vya kaminuza vyegerejwe abanyagihugu badasiba kuvyidogera mu manama bakorana mu gwego nyobozi wa kaminuza y'u Burundi kaminuza y'u Burundi rero ihanzwe no kubura uburyo bw'amafaranga ikoresha umuyobozi ajejwe igisata cy'uburyo kaminuza ikoresha directeur du budget mu gifaransa yasavye ko abarimu ba kaminuza bamaze kuja mu karuhuko kubera ubusaza boba barabangiriye kuronswa agahembo kabo kugira bashire uburyo mu bari gukazi abarimu bakera bakaba bamaze amezi 8 ata ukabakavye agashara nk'uko amakuru ava mu begereye ubuyobozi bwa kaminuza vyemeza twarondeye umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi kugira atange umuco kubijanye n'ubwo buryo bw'amafaranga butakiboneka mu bigo arongoye ariko twamukenye
Abanyeshure biga mbaba muri ivyo bigo vya kaminuza y'u Burundi vyuguruwe hagati mu gihugu bari mu buzima ugoye cyane ivyo bikunyugwa nuko nagafashanyo gasanzwe ariko kabatunze kaza gatevye ubu bakaba bamaze amezi 8 batakaronka ariko konyene kababeshaho ido nido na Reverien Badikamwe
Ibigo bibiri bikukira kaminuza y'u Burundi byarubatswe muri komine ya Musigati intara ya Bubanza ku mutumba wa Mugerero ni mu burengero bw'u Burundi ikigo cha campus Buhumuza kiri mu ntara ya Cankuzo hafi y'umugwa mukuru w'iyo ntara ni mu buseruko bw'igihugu abanyeshure bari mu kigo cha Mugerero biga igisata cy'ibiharuro bita statistique mu rurimi rw'igifaransa abo mu Cankuzo nabo biga ibi janye no gutunganya amatongo gestion foncière mu gifaransa ivyo bigo bibiri ico bihurirako nuko vyubatswe mu bice bitorohereza abo banyeshure mu kubaho ivyo bigaca vyunyugwa nuko bamaze hafi amezi 8 bataronswa agafashanyo ariko gatunze igice kinini cyabo banyeshure ibura ry'uburiro bwizo campus ku banyeshure biri mu bibazo nyamukuru bibahanga nkuko bisigugwa numwe mu banyeshure mu biga muri ivyo bigo atashatse kumenyekana
ubuzima bwawo uragoye cyane kuko umuntu afungura ariko nyine agiye mu isoko agasuma kuko nta restaurant université rihari ngo umuntu atware carte de restauration bamufungure bazuye kate kuri pebust iyo mpamvu rero kugira urarufunguye umenya ko uba wikoze mu mufuko ibyo nabyo bigaca bituma umuntu agira ikibazo iyo pebust itevye kuko majorite y'abayitije ari batunze nubwo idakwiye basi umuntu afuma yongereza ko kuronka akarongo ko ntasaba irindi deni mu gafise n'umushinge pebuse yamyiteba kuvangira ngo igitangura gutangwa ariko no mwaka wa ntivyabaye ibyo guteba gusa ahubwo yarabuzwe mu gihe atanguye aneva debite muri jams tukamara amezi atandatu yose atakintu kirahavuga camara kuvugwa nabo bagaca batubwira ko ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu batazokuduha nubwo abaduhaye ukwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ngo kuko twasinye kontra mu kwa kane rero ngo mahera bayaharure aho twasinye konta none ko ivyo bari babizi ko biri uko ko bataje ngo tuzisinye mu kwa mbere igihe twaze gutangura umwaka
ingaruka ni nyinshi abo banyeshuri bavuga ko indwara zibakarira kubera gufungura nabi bituma imibiri yabo itakigira ingufu zo kugwanya izo ngwara bakaba basaba leta kubitaho kugira bave muri izo ngorane
ubwanwa bwarafutse umuntu usanga umuntu agiye gusoma akagura ifu y'imyumbati yonyine kuko ari gisa n'izimbutse umuntu agaca yamako kubera bavuga ngo hagufu n'umunsi wopfeje icyerekana rero ko tubayeho na nabi ni uko hama indwara za buri munsi cyane cyane malariya naho umunsi yabura abanyeshuri batatu cyangwa ibandi baba baryamye ku bw'indwara benshi turanaburara rero icyo twasaba iyo leta twumva ngo ni imvyeyi ikabana nkozi nitwerekeye mu makuru ari imvyeyi kubera umuvyeyi koko yitwara ku buzima bwacu rero gutwereka kwita tuneza nirabe rero ibe nkozi ikorere ku icyo kibazo cyacu gitronze iyo pebure nko mu matranche yanagize umwaka tumaze kuronka imwe gusa nayo nyine nawe urumva tumaze kuronka imwe kandi urumva umwaka urarembye ubwira uhere n'uguhera turasubiye gusaba by'umwihariko ko icyo kibazo cyacu cyo muri kaminuza y'u Burundi bagifata nkamwe
ivyo bigo byose ni ivyo ikorera ivyabo kaminuza y'u Burundi yahaye amasoko ikigo cha campus Mugerero kikaba ari cy'umusirikare w'u Burundi w'ipete rya colonel ico mu Cankuzo naco kikaba ari cy'umugwiza atunga waho nyene mu Cankuzo ku banyeshure 174 bo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri bimugerero n'199 bo mu mwaka wa mbere w'ikigo cy'ibuhumuza abanyeshure baribaza abandi iyo bazoheza bakaba mu gihe nabo nyene badakwiwe n'uburaro n'amasomero eka nibindi vyankenegwa ico kibazo cagafashanyo kikaba kitari muri ivyo bigo bibiri bishasha gusa abanyeshuri bane bo muri kaminuza yizege igitega bahirutse gufungwa mu ntara ya Gitega aho bagirijwe kugumura abagenzi babo mu gusaba ko gafashanyo
karahara mu ruganda umwanya wanyu
kwegereza abanyagihugu bato bato kaminuza ngo ari umugambi mwiza wonafasha guteza imbere n'uturere dutandukanye ivyo bivugwa n'abanyagihugu banashikiriza ariko n'impungenge bafite iyo mugambi bakeka ko ishigwa mu ngiro rigoye
iyo byo gushinga amakaminuza hagati mu gihugu byo ntawo bigaya n'ibintu by'ukuri ibintu by'ukuri ntawo bigaya ariko ikintu umuntu yo cyo mutera amakenga nuko keshi bene izo kaminuza ziyo ziri hagati mu gihugu usanga tabarimo zironka abanyeshuri usanga ariko babura barimo babigisha n'ahandi ya amajyambere rya iterambere kwegereza abanyagihugu bato bato universite nk'izo ibintu byiza byo gushima icyo kidutera amakenga yumva ni ko guca usanga batabarimo kenshi baja kwigishayo usanga bahari bose bigumira ruguru ku mitumba bigumira mu bisagara usanga mu mitumba nta bashaka kuja kwigishayo na ibintu byo kuzigwiza bya iterambere bya ibintu byiza cyane byo gushima ntaho bigaye ibyo ni byiza cyane kwegereza abanyagihugu bato bato amashuri yisumbuye akabegera ntibarinde kuza baraza kwiga inibijumbura n'ibijumbura hatwara uburyo bwinshi usanga n'umwana w'umuntu kene ntacaronka nyene kimufasha ino ariko ari ku gatumba ashobora kwiga ataha
ibijyanye no kubaka ayo makampisi mu ntara za Cyavuzo na Bubanza murazi neza yuko ziriya ntara urabona aho ziherereye ni ahantu ubisanzwe uciva nko mu ntara ya Ngozi ukajya kwiga hariya murazi na ka gafashanyo bahora baha abandi banyeshuri aho i Bujumbura mu gihe turimo ntibyoroshye kugira ngo umuntu ashobore kujya kwiga hariya ku munyeshuri wavuye muri izi ntara dufate zo hagati cyangwa za Kirundo n'ahandi kujya hariya ntibyoroshye kuhiga ntibyoroshye urabye agafashanyo leta y'ubu itanga
karahara mu ruganda
umutumire w'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura cuno munsi numwigisha muri kaminuza Paul Nkunzimana asigura ko uwo mugambi wo kwegereza abanyagihugu kaminuza hatari bwagere kushigwa mu ngiro mu Burundi kubihutagiza rero ngo bifise ingaruka mbi nyinshi ku nyigisho n'akanovera k'ubumenyi bitangwa muri iyo kaminuza Paul Nkunzimana aranatanga ivyokogwa nyabuna kugira inyigisho zitangwa muri kaminuza y'u Burundi zisubizwe akanovera Paul Nkunzimana ndabaramukije
Amara musemeza inesa.
Kaze mukiganiro karahara mu ruganda ntibacura.
Yego murakoze cyane.
Pore Nkunzimana mwarigishije kuri kaminuza y'u Burundi igihe kitari gito muratwara na sendika y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuvuga ibijanye n'ukwimurira mu ntara zitandukanye ibisata bimwe bimwe vya kaminuza y'u Burundi. Mbega umugambi wo kwimurira ibisata bimwe bimwe vya kaminuza bakabishira mu ntara zitandukanye kugira ngo kaminuza yose ntije mu ntara imwe canke mu gice kimwe c'igihugu woba mu bisanzwe wari umugambi mwiza
nende baza yuko umugambi ukufata ibisata bimwe bimwe bakabikura aho bisanzwe biri bakabishyira mu ntara nibaza yuko atari umugambi mwiza na gatoyi kuko ubwa mbere hoho uburyo guverinoma ishyira mu bisata by'indero nibaza yuko ari uburyo buke cyane rwose muri icyo gihe iyo umuntu afashe ibisata bimwe bimwe akabirungika aha cyane hariya nibaza yuko ari uburyo bwo kusanzaza uburyo buke bwari buhasanzwe ahubwo byari bikenewe yuko ubwa mbere hoho ibisata bikorera hamwe umuntu yiyumviriye kwimurira nk'igisata ukagishyira ahantu nuko aho hantu hoba hafise ukuntu haba hakeneye icyo gisata uhashize nk'ibintu byakeye tuvuge ari nka statistike bujya mu buryo bw'ibiharuro cyane kumenya uko abantu bameze ibyo bakora n'ibindi bikenewe mu ntara kanaka honyine cyane igisata cyerekeye kuringaniza ibyisi by'amatongo numvise ko byagiye mu cyanguzo cyane nibaza yuko ibyo nabyo nyine bidakeneye mu cyanguzo bikeneye mu Burundi bwose ahubwo nibaza yuko uburyo bwiza bwoba ari ubwo gushyira hamwe ubwo buryo bukeye buhasanzwe ahubwo ivyo biriko biragirwa mbona yuko ari politiki y'uko usambura urwego rw'ishuri kaminuza y'u Burundi
mu nyishu yanyu haraho mucishijemwo ibisata vyamaze kwimugwa biraboneka yuko bidakwije ibisabwa vyose mbega nka mwigisha muri kaminuza mwotubwira n'izihe ngaruka biheza bikagira yaba ku kanovera k'ivyigwa bihatangirwa eka mbere no ku buryo abanyeshuri ubwabo bakurikira ivyigwa bahabwa
iyo ashizweho mapolitiki y'ugusanzaza cyenda bita gusanzaza ugwego bico bituma ingaruka mbi mu byerekeye ivyigwa kuba yuko kuko nabivuze mu ntango uburyo butegekanywa n'icyo gisata cy'indero n'uburyo bukeye cyane bose nta muntu n'umwe yashobora kwiyumvira ukuntu tuvuge nk'igisata sa statistique ni gisata kidashobora gukora na gatoyi mu gihe nk'umunyeshuri umwe wese adafise ordinateur yiwe akoresha kandi akaronka uburyo kugira ngo arondere inkuru akoresheje internet muri yo campus y'ububanza Nyamugerera ndibaza yuko ibyo bintu bitahari n'icyo gihe rero ni hahandi usanga nk'abanyeshuri bashobora kuronka diplome ariko ku by'ukuri ubumenyi atari bwinshi hanyuma akaba n'ikindi kibazo cerekeye abigisha n'abakozi ndazi yuko muri iki gihe haratangwe buke buke ibintu byo kuha akazi abarimu hakurikijwe iby'umugambwe cyangwa intara cyangwa amoko n'ibindi ubu unye byabaye nk'ibintu byabaye nk'itegeko ngenderwa ko ibyo rero navyo nyene bisha bituma nk'abarimu baronswa akazi usanga abarimu badakwije ivyangombwa kugira ngo bigishe umugani wa wundi umuntu atanga icyo afise umva ushobora gutanga ibintu byiza udafise ivyangombwa bikwiye.
Egome professeur ikibazo cha nyuma twariko tuvugira inyigisho za kaminuza mu Burundi hariho utunenge twinshi ingorane nyinshi tubona izo nyigisho zifise mwebwe nk'umwigisha amaze kuramura abatari bake n'igihe ntererano ni bihe bisata ni bihe bikogwa byihutirwa mubona bikwiye gukogwa kugira ngo kamyigisho za kaminuza y'u Burundi zisubire akanovera nkako zahorana muri kahise.
Ego murakoze ubwa mbere hoho ibintu byihutirwa ubwa mbere na mbere kuko navuze hariho uburyo buke gushigwa mu bisata bitandukanye by'igihugu haba mu nyigisho haba uba rwakira uko ibyo bisata byose bija hamwe bikaronswa uburyo bukwiye kugira ngo bishobore gukora navuze byerekeye amalaboratoire akorerwa ubushakashatsi akaba amabiblioteke akwiye ibitabo bikwiye akaba abarimu bakwiye kandi hakoreshejwe uburyo buzwi ku isi yose ushobora gutuma yuko umwarimu yigisha muri kaminuza y'u Burundi ashobora kwigisha muri Kenya ashobora kwigisha muri Japan ashobora kwigisha mu Bufaransa ashobora kwigisha n'ahandi n'ahandi kuko iyo bavuze universite ni ukuvuga ni hose ku busanzwe porogaramu yatiza kuba ari imwe ni ukuvuga yuko abarimu bigisha mu mashuri ya kaminuza batiza kuba bafise ubuhinga buhanitse kuko kaminuza ni kaminuza nyine ubuhinga bwo hejuru kuvuga yuko ibyo by'amoko bikavamo ibyo by'intara bikavamo ibyo by'imigambo bikavamo akaja mu kazi abantu bafise uhinga n'ubwenge buhanitse ijya ngingo iri mu ngiro yuko abanyeshuri biga ku ideni nakeneye uko ifutwa hanyuma agasubizwaho bourse uba ibyo nabyo nyine bituma abanyeshuri badashobora kwiga kandi umuntu wese azi yuko mu Burundi abantu bakenye ababyeyi barakenye abanyeshuri barakenye nabyo nyine hakenewe yuko kuko ibourse kuvyo kuri ku munyeshuri bivuze yuko ari ikintu ca ngombwa ku munyeshuri kandi yatuza kuronka iyo buse kubera yuko yari isanzwe ari na ntoyi cyane rwose nayo nyine yatuza kongerezwa umunyeshuri wese akaronka buse kandi atariyo azosubiza kugira ngo umunyeshuri wese ashobore kubaho ashobore kwiga byakirere yuko iyo buse iduzwa ikagira ku rugero rwaho ubuzima bugeze.
Egome murakoze cyane professeur Paul Nkunzimana.
Ego murakoze namwe.
Ni kuri izo ntererano z'umutumire wacu dusozereye ko ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura cuno munsi ikiganiro nkuko mwavyumvise cari gishimikiye kuri politique y'ukwegereza ibigo vya kaminuza y'u Burundi abanyagihugu politique ababikurikiranira hafi bavuga ko yatangujwe gihuti ibituma ingaruka mbi ziba nyinshi cyane na cyane cyane ku buzima bw'abanyeshure be no kuri kazoza kabo kubera abaheza bakaharonkera ubumenyi budashemeye. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye ndashimiye na bagenzanje Patrick Mitabaro na Reverien Bazikamwe bafashije gutegura kino kiganiro kuri micro mwari kumwe na Ines Gakiza naho ubutaha. Cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na Radio Television Renaissance
fashijwe mu by'uburyo na Free Press Unlimited
mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6.
Karahara mu ruganda ntibacura.